mwananya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamirana ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda ho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri kumwe na Fidel Niyongabo. Numwanya w'ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Igikombe cy'umupira w'amaguru cy'ibihugu byo muri Afrika kizotangura ku munsi w'Imana wimirije itariki 9 y'uku kwezi kwa mbere, kirangire ku itariki 6 y'ukwezi kwa kabiri mu gihugu cya Cameroon. Imigwi 24 nizohiganwa muri icyo gikombe cyari kuba mu kwezi kwa 6 n'ukwezi kw'indwi mu mwaka urangiye w'ibihumbi 2021, yamara carigijweyo bivuye ku kiza cya COVID-19. Mu nkino zibiri zo kugurura icyo gikombe ku munsi w'Imana, igihugu cya Cameroon kizokwakira icyo gikombe kizohura na Burkina Faso, mu gihe mu rundi rukino Ethiopia izohura n'amazinga ya Cape Verde. Cameroon yakira icyo gikombe mu gihe ihanganye n'ibibazo bikomeye bijanye n'umutekano mu gihugu bitegwa n'abashaka kwiyonkora ku gihugu bari mu ntara zo mu burengero bw'igihugu n'intagondwa z'abayisilamu mu buraruko. Intego zijeje umutekano ziri magabo inyuma yo kwimigwi yitwaje ibigwanisho igabishije ama equipe nserukira gihugu ari mu mugwi F ugizwe na Tunisia, Mali, Mauritania na Gambia. Leta ya Mali itangaza ko izokubahiriza umutekano mu kiringo ico gikombe cy'ibihugu byo muri Afrika kizomara. Mu kiganiro muri sanga turavuga ku vyerekeye imigwi izohiganwa muri ico gikombe, nibonwa ko izovyifatamwo neza mbere ikanashobora no gushika kure cyane, ikanashobora no gutsindira ico gikombe. Twatumiye Achel Niyongere, umumenyeshamakuru w'inkino kuri radio television y'igihugu cy'u Burundi, Ephrem Kayiranga, umumenyeshamakuru w'inkino mu Rwanda, na Melkiade Nkeshimana yoboye abamenyeshamakuru b'inkino kuri radio television y'u Burundi. Batumire mbanje kubaramutsa.
Amahoro gose Fidel.
Kwigirije Super Niyongabo.
Ndabifurije mwese umwaka mwiza muhire w'ibihumbi 2022. Iki gikombe cyari cyasibishijwe kubera COVID-19 cyari kuba mu mwaka uheze w'ibihumbi 2021. Kibaye icyo kiza kitararangira, hari n'ibindi bibazo bitari bike by'igihugu kizocakira ari Cameroon. Ku bwanyu mubona kije hageze cyanke cyari gusubira kwigizwayo? Ntangurire kuri wewe FM.
Ku bwanjye mbona iki gihe n'ubundi cyagombaga kuba gukomeza kugenda bagisubika bakigiza inyuma. Rimwe na rimwe biratesha agaciro irushanwa, yego ubwandu ubu ahari ni mu bihe bitoroshye, ariko niba Zaburaya barabashije gukina irushanwa ryabo muri Amerika y'Amajyepfo agakina mu mbogamizi zikomeye, murabizi ko bageze aho bakanakimura, kandi icyo gihe ubwandu bwari bugikomeye nta nkingo ziraboneka, abantu bagipfa ari benshi. Ndumva rero no muri Afurika natwe ari cyo gihe cyo kugira ngo muge ngo duheshe agaciro iri rushanwa rya kane. Numvaga n'ubundi rushanwa ryagombaga kuba rwose ritakagombye kongera gusubizwa inyuma, kuko wabaga no mezi yandi ari inyuma ukabona bishobora kuzagongana n'andi marushanwa akomeye hirya no hino ku isi.
Nawe ashe ni kubibona?
Ego nanje niko ndabibona, kuko urabye yuko bo gigitse imbere kadukinwa mu kwa gatandatu ntibishemeye, kuko cyari gukinwa mu 2021 kuko coronavirus yacitera baracigize inyuma kino gikombe. Ariko bivanye nuko ni Buraya aho bari basinzikaye n'icyo kiza bashowe gukina irushanwa rya Euro, hanyuma no muri Amerika yepfo barakina Copa America. Ni wazayo yuko no muri Afrika bari bakwiye kubareka bagakina, kuko amategeko ariho agenga ibintu ibijanye na COVID-19 nibaza yuko amategeko ari akenewe bavuga yuko atabazoja kuraba ari benshi nibaza yuko arabiyo amategeko bari bakwiye gukurikiza ariko nibaza igikuru ntibosubira kugisibye kuko bosanga cyataye akanovera ugasanga akanovera ka kane ntikakiriho nibaza rero babarekuye bagakina nibaza ko ari byiza rwose gutumba gusa nuko amategeko ngendegwa ko ya COVID-19 bategezwa kuyakurikiza
mekia deweho bivuga kwiki
jese ndabona nkuko bandi babibona mbona yuko bwo cyari gusiba kuko urabye bihe turimo COVID iri iho muri kino gihe urabona ko ari yihi cyane gose kandi nibaza ko umugera wa Omicron wo muri Afrika yepfo muri Afrika ubunye novuga nturagisibije cyane gose kurusha icyo je niyumvira iyo kigize imbere cyari gutuma imigwi yitegura kurusha urabona ngene imigwi ije urabye imigwi imwe ngene ikiragira inkino zo kwitegura aba match d'entraînement ama match tamiko urabona ko ari imigwi imwe yahisemo guheba izo nkino bari gukina uribuka ko abadukurikira barazi yuko mbere n'umugwi wa Senegal urateye kugenda mu gihugu cy'u Rwanda ari nibyabaye uraze ko haje umugwi wa Guinea gusa wonyine wagiye gukina izo nkino za kiva niwe ari guhurirayo hari izindi nkino za sibijwe ku minota ya nyuma zari gukina zo kwitegura rero nkabona yuko habaye igihuti imigwi niyiteguye neza nkuko biri kindi nacyo nuko uri kurabiraba iyi COVID-19 iri muri kino gihe kumva nk'ejo mu gihugu cy'u Bwongereza cyangwa iburaya andi mahiganwa yahagaze mbega mu gihe wagarara kubera tubona yuko imigwi myinshi iri kiratubwamo abakinnyi batari bake bagwa iyo ngwara ya COVID-19 yuko bigenda gute ubona yuko ikombe cya Afrika nacyo ne gitari gishyikirwa nuko ikigiye gutangura ariko ntituzi bizokurikira mbega tuhagarara inkino ziko ziraba kuko urashobora gusanga nk'ubunye barashyitse ugasanga hari umugwi nk'abakinnyi nka bose bagwaye mbega bizota bigenda gute match TC uwo munsi kandi hari ibintu bimwe bimwe byakoreje nk'uburyo kugira ngo urukino rube nibaza ko bari kumvikana karabange n'ikigizwe imbere bakarinda bagatinya bakarakobokina nko muci cyane no mu mwaka uze nabo bwango byugongana n'ibindi ariko ako babigira gucyo gihuti utikibe kibe gusa gipfe kuba nibaza ko kanubira gatagatakara kubwanje nti bari kurindira iyo yongwa rikagabanuka gatoya gushika
ico gikombe cy'ibihugu byo muri Afrika kigiye kuzotangura ku munsi w'Imana muri Cameroon mu gihe hari bibazo byerekeye ari byo bari kuravuga bya COVID hari n'ivyerekeye gutuma ko abakinyi bari hanze ya Afrika bivuye kuri ico kibazo nyene cy'umutekano na COVID igihe kibereye ko mwariko murabivuga mushikize ivyumviro byanyu kwitegura bikwiye ku gihugu kizocakira Cameroon hamwe nuko turako turavuga uwo mugera wa COVID ushobora kuzokwiragira mu gihe kizoba kiriko kiraba kubijanye no kwitegura ku gihugu ca Cameroon gisanzwe n'aco gifite ibibazo bikomeye by'umutekano aho gihanganye n'abashaka kwiyonkora mu ntara ziri mu burengero bw'igihugu hamwe n'intagondwa z'abayisilamu mu buraruko bavuga nuko zishobora kuba zaragabishije no kudurumbanya iryo higanwa FM ubona ico kibazo kizogira ingaruka ku bakinyi ntibitegure neza mu mutwe bumva afite izo mpungenge n'ababaherekeje
cyangwa imwe na rimwe nibyo bivugwa ariko ku ruhande rwa guverinoma ya Cameroon bo bemeje ko kandi batanga icyizere ko igikombe kizagenda neza kuva ku bikorwa remezo kugira ngo kafe yarabasuye nta kibazo hanyuma ukagera ku kibazo cy'umutekano wari ukomojeho mu bigi bazakiniramo harimo za Douara harimo Yaounde ngira ngo umujyi wenda nka na leta y'u Bwongereza yaburiye abaturage babo ko bakwirinda kujyayo ni umujyi wa Linde Cameroon nayo irabizi uburyo yacunga umujyi wa Linde ngira ngo Cameroon yakoze imyitozo myiza ibanza kwakira irushanwa rya cane kandi irushanwa rya cane ryagenze neza hari COVID noneho abantu bamwe batarana nikingiza ibibazo by'umutekano bashimuka abantu mu bice bimwe na bimwe byarinde ndetse no mu zindi ntara za Cameroon ariko nta kibazo twigeze twumva muri cyane cy'umutekano yewe uburandu bwarazaga uyu munsi umukinnyi agasiba ariko ejo agakina ntekereza ko Cameroon nayo irabizi neza ni ukongeramo imbaraga kuri cyane ryari rushanwa wenda ryava ari imbere ariko ubu ngubu haba haje abatari batandukanye abakina za Liverpool nka na Bikeita na Sadio Mane mugenzi we Momo Salah ngira ngo nifite abatari benshi bazitabira abatari bakunzwe cyane mu Afrika bazitabiriye kandi ariko guverinoma ya Cameroon yo yemeje ko izacunga umutekano irabizi neza ko haje abatari izo nta mbombwa zishobora kugenderaho kugira ngo nazo zimegekane ko zafashe umusaki ariko sindimo mbona ikibazo mu gihe Cameroon nayo yabishyize mu bwenge yabishyizeho imbaraga zayo zose twari ni buryo yacungaga amayikipe yarindaga amayikipe haba mu mahoteli mu mijyi nka za Linde
nta mukinyi wigeze agira ikibazo cy'umutekano mu iyo migi.
Uhavuga iki yasheya?
Ihiganwa nibyo rizoba kandi niteka kuri Afurika kubona izi nkino zabaye, kuko biragoye gusigura yuko naho hoba icyo kiza cya Omicron cyoba cyateye muri Afurika iriko kirahonya inganda. Nibyo turabibona no muri Brazil barakinye Copa America, nta mufana n'umwe yinjira mu kibuga, ariko barakinye ihiganwa rirahera. Copa America utwara igikombe aragitwara, muri Euro barakinye, hari aho abanyagihugu bashobora kwinjira n'ahandi batashobora kwinjira ku bwinshi, ariko byarakinywe ihiganwa rya Euro. Ubu n'ubu amashampiyona arakinwa, ni mugenzi wacu Efrem arabivuze, nuko inkino za shane zarakinywe, gusa igisigaye ni ukuraba uwo mutekano. Nibaza yuko guverinoma ya Cameroon yamaze kwemeza yuko izokora uko ishoboye kugira ihagararire umutekano. Nibaza yuko iri si higanwa rya Cameroon, ni higanwa rya Afurika yose. Nimba ari Cameroon iriko irabitunganya, nuko Afurika yose iri nyuma ya Cameroon, bisigura yuko na Union Africaine irashobora no gufasha kujya gufasha guverinoma ya Cameroon, bakarungika abasirikare, abapolisi ariya muri region ya Noro hariya Ibembe, bakajya gufasha guhurinda umutekano wabo bakinye, kuko umaze kumva yuko hari abastare benshi bari muri Cameroon. Ni ngombwa kuko naho bo hatari umutekano muke, abadurumbanye umutekano wo ntibabura, ariho abatagomba yuko ibintu biba. Nibaza yuko shane yarakinywe, nibaza yuko byari byerekana yuko yari nka test yuko kane ishobora gukinwa. Nivyo nibaza yuko izokinwa, umutekano uzocungegwa, ntibogira impungenge yuko canke guta morale yuko bakinye bashobora kugira ubwoba ngo hari ha umutekano muke. Nibaza yuko guverinoma ya Cameroon yarashizemo uburyo bwinshi, nibaza yuko byose birateguwe. Nimba ari urukino rwa kane ruzokinwa muri Cameroon, bisigura yuko Afurika yose iri nyuma y'ibyo, kandi bategezwa gufashanya na Cameroon na guverinoma ya Cameroon kugira bashobore kurinda umutekano w'abakinyi bazaba bari muri Cameroon. Sabakinyi gusa bazaba bari muri Cameroon, bisigura yuko ari Afurika yose izoba iri muri Cameroon. Nibaza yuko umutekano totera impungenge nini gose, kuko no mu minsi heze twarumvise yuko bari bamaze iminsi umutekano uhari, agahengwe kabonetse. Nibaza yuko n'ubu bizobandanya nabo nyine n'abantu nabo zishobora gutera umutekano muke. Nibaza yuko nabo nyene bashobora kuraba icyo bazokora. Nibaza yuko Cameroon biteguye muri vyose, kuko wamaze gushira uburyo bwinshi bwo gutegura izo nkino. Nibaza yuko n'umutekano vyoroha kugira ubitegure.
Metiad, kuba igitigiri cy'abakinyi bazokwemererwa mu mwisere kuri gihugu yarongerejwe mu kuva kuri 23 bigashika kuri 28 kugira birekurire guhangana ni ingaruka za COVID-19 ishobora kugira kuri abo bakinyi. Ni ikintu cyiza kuba barongereje abakinyi mu gihe hoba ibibazo abazoba basanganywe umugera wa COVID-19 kuba bongereje kuva kuri 23 bagashika kuri 28.
Icyo ni ikintu cyiza, ariko gatano ngomba kugaruka gato kuri icyo bagenzanye barabavuze kuvyerekeye ujya mu gwino uvuga ntugwanira mu kajya karere ka Rimbe hariya hirya. Bavuze bavuga ko umutekano ubucunze neza, ariko ndibuka igikombe cya Afurika cyabaye mu 2010 hariya mu gihugu cya Angola, baratubwira yuko mu karere ka Kabinda hari hari umutekano ukwiye, ariko muri buki byashikiye umugwi wa Togo ubwiye ni bisi ko bawurashe. Nibyo nkavuga ni Cameroon nibyo irabyemeza gutya, ariko tumenye yuko imwe ari musanga ari kudebukirwa kwacu ko muri Afurika ugasanga nibyo baremeza ko umutekano ubukwiye, ariko novuga ntibarabe neza kuko usanga hari muri iryo tsinda riri ngaho harimo umugwi wa tenisi uzokinira hamwe, harimo abakinyi b'abastare babanzwe cyane gose, ugasanga bavuze ati umukinyi tumukoze ko bica bivugwa cyane gose, vuga yuko bocungira umutekano bihenze urugero, ntibasamare ngo byose byarateguwe kuko ntiyabura ngene babaca mujyaho. Kuri icyo nacuvuze cyerekeye abakinyi 28 nibyo barabatwara 23 bageze kuri 28 barongereje ko bashoboye, ariko hose giye ngo mangaruka mvuga nti iyo banduye twabonye yuko uyu mugera wa Omicron wandukira n'ingoga cyane gose, umwe arashoboye kwanduza abantu 23 umwanya muto, yamakinga yajaga magaruka ati nabo kongereza gashika kuri 40 bashobora kugwarira rimwe bose. Urumva kandi turazi yuko ibyerekeye icyo kiza, iyo umwe agwaye ingene umugera wamaze kwandugwa, urumva ko umuguzi usanga nk'ubu nk'abakinyi nka 20 bose baragwaye, urumva ko udaheza ngo ukine. Yaba atari iki kiza Omicron bavuze cyane ingene yagenze ko hari hari naho ari kiza cya COVID-19, ariko si cyo kimwe. uno munsi umugera wa Omicron urandukira cyane gose kandi nibyo naho utababaza nk'indi migera ariko urahanahanwa cyane gose kurusha indi migera yose ya coronavirus je navuze nta makenga yandi hagaze ngaho nyene kubwanje no kuri ibintu byoroshye.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri isanga turiko tuvuga ku byerekeye iganwa ry'igikombe cy'ibihugu byo muri Afrika kizotangura ku munsi w'Imana umunsi w'Imana wimirije mu gihugu cha Cameroon. Natumiye Ashen yongere umenyesha makuru w'inkino kuri radio television y'igihugu cy'u Burundi FM Kayiranga umenyesha makuru w'inkino mu Rwanda na Melkiad Nkeshimana yowe yabamenyesha makuru w'inkino kuri radio television y'u Burundi.
Bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0
naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Iki gikombe kije mu gihe mubona umupira w'amaguru wifashe gute muri iki gihe muri Afrika harababona ko wasubiye inyuma kubijanye n'abakinyi bakomakomeye naho dufise abakinyi bakiriho bakomeye nka Mosala mwari ko muravuga Sadio Mane na Naby Keita abavuga ko wasubiye inyuma ndakanovera kawo kasubiye inyuma n'ukuntu abantu bari basigishika hageze igikombe nk'iki kubera imigu yari komakomeye n'abakinyi bakomakomeye mu mugi nka yose bavuga busema Ephraim
Kuruhande rumwe ntabwo nabyemera nuko abantu muri rusange baba bazirikana abakinnyi babo ba kera baba bakipe ngoma ba Samuel Eto ikibazo kiri ku isi yose ni Buraya urabona abantu barindo babavuga bati barebye abakinnyi nka ba Steven Gerrard barayo Fabinandi ntabwo yareba Man U Manchester United yubu ntabwo wareba Liverpool yo kuri iki gihe warebye Brazil ya kera ya ba Ronaldo fenomena ntabwo yareba Brazil ya ba Neymar muri Afurika hari za Cameroon za Nigeria za Cote d'Ivoire ubona zihari ugasanga ni amakipe nkande yonyine akomeye ariko ubu ngubu aho umupira ugana urebye nk'abo basore twavugaga bakina muri Liverpool Sadio Mane na Naby Keita Mo Salah n'amakipe yabo ni amakipe akomeye igihugu nka Nigeria ni igihugu gikomeye gishobora no kugira agahigo ko kugira imikino myinshi kidatsinzwe n'ikiramuka kibutsinzemo nk'imikino ine muri iyi kandi igiye kuza igihugu nka Guinea gifite abakinnyi bakina i Burayi kandi mu makipe akomeye uhereye kuri kapiteni wabo Naby Keita umukinnyi umwe wenyine niwe ukina mu gihugu cya Guinea Conakry Morayi Tira nawe witwaye neza muri cyane abona umwanya ibihugu nka Cote d'Ivoire tuzi abakinnyi bifite banahetse bana ingenzi mu makarede yabo ku mugabane w'u Burayi njye simbona ko akanovera cyangwa se uburyohe bw'amakipe yo muri Afurika ya wasubiye inyuma ahubwo ni ibintu biri rusange biri mu mitwe y'abantu bagiye bareba umukino wa kera w'abantu ku giti cyabo b'amakenga bigisenga bigaragaza bitandukanye no kuri iyi nshuro rero ubungubu umukino wabaye w'ikipe kurusha uko wabonamo abakinnyi benshi bakora ikinyuranyo
niko ubibona Ashe
uye yataye akanovera kuko uravye nka kane mu myaka ya 1994 gushika za 2002 warabona yuko ari kane yari ifise abakinyi bakomakomeye ariko nk'ivyo n'ivyo FM arabivuze usanga hose niko bimeze ntoja kugeranya za Brazil za ba El Fenomeno ba Ronaldo ba Dunga wigeranye n'iya ba Neymar nico kimwe rero uravye nka Cameroon ne ngifisa bakenye bakomakomeye ba Patrick Mboma ba Samuel Eto abusangari generation ya nyuma twagiye kubona ba Sunday Odise muri za Nigeria ba JJ okocha ni tukibabona kera warabona yuko ari abakinyi bari bakomeye kurusha uko bimeze ubu
kandi hariho competition ikwiye mu migwi yabo canke mu equipe nationale yabo ariko ubu urabona yuko hari abakinyi nivyo bagezweho kandi bakina mu migwi ikomakomeza buraya ariko usanga hariho akanovera kakibuze mu muri izinkino za Afrika kera wumvise kandi igirive wasanga yuko abantu bose imitwe ishushe bakeneye kuraba Cameroon bakeneye kuraba Nigeria bakeneye kuraba Algeria bagakeneye kuraba Senegal za Cote d'Ivoire wasanga ari imigwi ikomakomeye imigwi nk'ya Congo wasanga ari imigwi ikomeye neza ariko usanga harakanumvira kagiye karatakara nibaza yuko bagiye kubizanamo ibintu bya professionalism irenze nibyo byaciye usanga biriko biratakaza kanumvira kuko wasanga nk'umugwi wa Cameroon ufise nk'abakinyi nibyo bakina nko mu Bufaransa ariko ugasanga hariho n'abakina mu za Cameroon nyene usanga imigwi yabo ikomeye ugasanga n'abantu nyene bijunja bafise umujya nyene ubona ko ari abantu bakomeye ariko ubu naho kubera arabana usanga benshi bakuriye mu ma academy ba Buraya usanga ari abantu babayabaye naho ubona ariko arakina ubona yuko ari wa mupira afise atari umwe yavukanye ari umupira yagiye kwiga mu ishuri aho rero niho tubona yuko hariho itandukaniro nibaza yuko gusa nuko hariho abakinyi biburaya ubu naho baza gukina muri Afrika mu migwi yabo serukira bihugu usanga batitanga bikwiye nkuko bitanga mu migwi yabo nibaza yuko benshi batinya gutakaza bwa buryo mishahara baronka kuko ushobora gukoresha ingufu nyinshi muri equipe nationale ugasanga arakomeretse cyangwa aragize imvune bikaca bimutuma mu mugwi arimo nka Liverpool cyangwa imigwi za Napoli imigwi ikomakomeye bagiye baramwinuba ati ntiwakomerekeye muri ekipe yacu bizotugora tugiye gukata umushahara nibaza ko nicyo kiri mu bintu bituma abakinnyi bo muri Afrika batitanga rwose mu migwi yabo serukira gihugu
Mekiade we uhavuga iki
Nibaza yuko ubunye nibyo iyo migwi nserukira bihugu turiko turavuga abakinyi tugereranya nibaza sinzi ko abantu babivuga bagaranije n'ingene abandi bakinyi bari bameze mu bikombe bya Afrika byabaye muri kahise ariko niko ndaraba novuga ni abakinyi ni bajya nyene gusa ico kihari muri kino gihe nuko itumatuma na ko makuru yateye imbere no kuvuga yuko abantu ubu bagomba kugereranya ivyo babona kundwi yamahigano babona iburaya wahurura abankigano bajye mu Bwongereza Premier League ukaraba ngene riba rimeza abakinyi baba barimwo waravye match yahuje na Liverpool hamwe na Manchester City cyangwa na Arsenal cyangwa na Chelsea bacuza kuraba igikombe cya Afrika kiriho kiraba dufate ukaraba nk'urukino ruzohuza nka Zimbabwe hamwe na Malawi dufate n'akaronda bahaye urumva ko udaheza ngo urabiryo higanwa neza ngo riryoshe nibaza yuko abantu baba bagomba kugereranya izo nkino mabona kundwi n'icyo gikombe cya Afrika kera wasanga ayo mahiganwa y'iburaya tutayabona kenshi nitwamaze ko turayaraba kubera iki wasanga iwacu muri Afrika n'ubwo ngambi no bihugu byacu tutafise ubwo buhinga cyangwa ubwo buryo bwo kubona ayo mahiganwa y'iburaya ngene yama bakumbwe kumbwe ugasanga rero abakinyi tubonye tubonye ari bihangange ntubonye ibyo bariko barakora ariko nk'ubu nyabyo nk'umukinyi nka mwavuze Sadio Mane muravuga Mohamed Salah hamwe n'abandi bakomakome banabite hamwe n'abandi niwe ndandagaruka ko aba ba Riyad Mahrez nuko abo bakinyi ko tubabona mu migwi yaba ari iburaya bakina bashyize mu migwi yabo yo muri Afrika bariko barakina biza kuba bitandukanye kubera ntibamenyeranye n'abajya abandi baba batumwe ko kubera iki kubera si bo bakinyi bakina ni iminsi yose rero gato usanga umuntu agombye kugereranya izo nkino zama ziri ko ziraba kumbi kundwi niti ikombe tugira tujemo kera ubuze aba mboma ba Samuel Eto'o fils ba Didier Drogba nibyo wasanga abakinyi baza ibihangange bafite mbere n'igihagararo ariko mwibuke yuko umupira ubu ngene ubwo induragenda musanga wubakiye ku mukinyi umwe usanga ari umupira wagiye urubakirwa ku kuntu guhereza nyange n'agapira kagenda baragaherezanya rero ugasanga ni ikintu kiza gitandukanye n'ingene umukinyi umwe usanga ari waswara umugwi wose nibaza yuko usanga tugomba kugereranya ibyubu n'ibyo twabonye muri kahise
kuvyerekeye ibihugu umuntu aravye byo muri Afrika yo mu buraruko harageze igihe kera byari hejuru cyane nibyo byaza kwisunza muri Afrika ugereranyije n'ibihugu byo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara ibintu bikaba byasubiye guhinduka byarasubiye birazimata ibyo bihugu byo muri Afrika mu buraruko ariko ubu niyo byagarutse byasubiye kwisunzu mundabigereranyije n'ibihugu byo muri Afrika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara iki cyatumye ibyo bintu bihindagurika Ephraim
ngira ngo ibihugu byo mu Barabu mu majyaruguru ya Afrika byagumanye filozofia byo na championa zikomeye kuva mu bana bagumana filozofi yabo yego abahanga bakajya I Burayi ariko ntibacike n'intege muri za Maroc muri za Misiri no Maghreb murabibona nibo baraza Champions League za Confederation Cup ariko ibihugu byo muri Afrika yo mu burengerazuba ubona byaracyatse guhita bifata umupira w'I Burayi cyane ama akademi ntabwo wagikomeye hanyuma ugasanga umwanya wahawe abavukiye I Burayi ugiye kureba izi za Senegal benshi usanga barize umupira I Burayi ariko gufata wa mupira bakina muri club bakinnye muri akademi z'I Burayi za Barcelona baba Moriba abo muri Gine bakuriye muri Barcelona kugira ngo babizane muri Gine bikanga Maghreb nayo yo muri Afurika y'uburengerazuba agacika intege bashatse kwigana abanyaburayi cyane basenya umwimerere wabo umwimerere w'abambuma nubwo nabo bagiye Burayi ariko bari bafite umwimerere wabo umwimerere w'aba JJ Okocha abo bisanga bashaka kwirukankana umupira w'I Burayi ngo bawufate birabananira basenya n'ibyabo mu gihe muri Afurika y'Amajyaruguru bo bagumanye umupira wabo bagumanye umuco wabo kandi utari kure y'uw'abanyaburayi n'ubundi za Maroc ni hafi ya Espagne gutanga filozofi ari imwe abo bazidani bagiye b'abanyanigeriya ugusanga n'ubundi bafitanye igitana ariko bo bakagumana umupira wabo uhereye mu bana bafite ama akademi akomeye bitandukanye no muri Afurika y'uburengerazuba ubona bashatse guhita bigana cyane abanyaburayi ibintu babiharira mu Bufaransa bakareba mu Bwongereza bakareba no mu bindi bihugu bitandukanye by'I Burayi bapfa umwimerere wabo kuva mu bana
ndaraba ibyo bihugu usanga bashiramo uburyo bwinshi biri mu buraruko bashiramo uburyo bwinshi kuko bamaze kumenya icyo ari cyo umupira w'amaguru ariko ugiye kuraba mu bihugu biri hepfo y'amajepfo ya Sahara uraje nka Kamerune za Kongo zirimo n'iziwacu z'u Burundi u Rwanda usanga uburyo bashiramo mu mupira w'amaguru kugira bashobore guteza imbere umupira w'amaguru ni uburyo buke rwose bubaho kuko uraje nk'ibihugu byo muri mu buraruko benshi udusanga n'imigwi tureke imigwi iserukira bihugu usanga n'imigwi isanzwe amakureba asanzwe bashiramo uburyo bwinshi kandi na leta igafasha kugira imigwi ishobore gukomera kuko ino migwi igiye gukomera ni nacyo kiboneka yuko ino migwi nije irakomeye n'imigwi iserukira bihugu itegerejwe gukomera kuko nabajya bakinyi naho baba bavuye hajya muri mu bihugu byabo bahora bakina mu migwi bashobora kuronka isoko byoroshe bakaca I Buraya bitandukanye n'umuntu yakuriye mu mugwi wo muri Afurika akagugwa akaja I Buraya nibaza ko yitanga kurusha ujya yakuriye hariya mu Bufaransa he cyangwa mu akademi y'I Burayi nibaza icyo kintu bakoresha uburyo bwinshi mu migwi cyangwa mu migwi serukira gihugu nicyo kintu gituma umupira w'amaguru usubira kuduka ukajya ku isonga ni nacyo gituma uzoraba nk'imigwi yo mu buraruko bwa Afurika ariyo migwi yitwa ama Champions League ama Confederation kandi usanga ariyo migwi arizo iyo migwi usanga ikomeye uzorabe no mu migwi nka y'izi ya Afurika y'epfo ishobora kugwana gashika aho itwara ama Champions League cyangwa Mazembe cyangwa Mamelodi ni umuntu umugwiza atunga aza gushyiramo uburyo bwinshi mu mugwi kugira umugwi ushobore gutera imbere nibaza icyo kintu cyo gushyiramo uburyo n'imigwi y'I Burayi nimba iri kwiratera imbere ni uko mu migwi bashyizemo uburyo bukwiye ucuraba rero nk'umugwi serukira gihugu usanga nk'abakenye bariko baratera induru ngo barabuze prime barabuze iki bisimbura yuko batateguye ntaho mushobora gushika abakenye bariko bakina bidoga imigwi ataburyo bafise ni nacyo gituma usanga iterambere ry'umupira ataho riri nibyo ariho ama akademi bashobora kwigana abanyaburaya kubera ubu ufise uburyo nimba muri Maroc cyangwa mu za Egypte cyangwa mu za Algeria barishyiraho ama akademi ni uko bashyize uburyo bwo gushyiraho ayo ma akademi na uravye mu bihugu byo hepfo ya Sahara nta buryo bafise bwo gushobora gutanguza ayo ma akademi bashobore gushyiramo uburyo bashobore kurondera abakinyi beza bashobore gutangaza abakinyi bashobore kumenyekana kumenyekanisha abakenyi nicyo kintu kibuze nibaza yuko nibagire yo politike nziza yo gushyira mu buryo muri football nibaza yuko imigwi yose yo muri Afrika ishobora gutera imbere kandi hakaba competition.
Urakoze nawe Merkiad niki he chatumye atagiye ugu na kimwe cyo muri Afrika mu buseruko ukuyemwe Ethiopia kiri muri rihiganwa rya kana ry'umwaka
nibaza yuko uravye nko mu igikombe giheruka 2019 niho twabonye imigwi yo muri Afrika y'ubuseruko yari myinshi uravye Burundi ukashiramo Tanzania Uganda Kenya ikambere na Republika ya Demokrasi ya Kongo kuyemwe u Rwanda rutari rwageze ayo mahigwe ubu rero nta mugwi n'umurimo iyo bije uri kurarawa umupira wacu wo muri kano karere kacu ka Afrika y'ubuseruko canke hagati urabona yuko umupira wacu gumusubira inyuma kuko twebwe ngene umupira ukinwa muri kino gihe abo bakinyi usanga bakini buraya abo bita ababinasiono babavukiye yo canke abo bakinyi baronse amahirwe kujya gukina imigwi y'iburaya usanga tabo dufise muri kano karere kuko niwe aja mu Rwanda uzosanga atabakinyi bakomako bavugwa muri Premier League uje mu Burundi nuko nyene waja mu gihugu ca Kenya nabo bone ubiguma bisubira inyuma nta mukinyi arimo Tanzania niko kuko ugasanga ari igituma ni na politike zacu ngira umupira ukinwa usanga uko FM yayivuze ati tugomba kwigana abazungu bakina umupira ingene bagira yo mashyiramwe yo kwigisha abantu umupira kandi muzi yuko twebwe ngahi wacu bino bihugu byacu umupira wahera mu ibarabara umupira abana bahera mu ibarabara bakina agahera kuri wa mupira w'amashashe agahera kuri wa mupira wabanzemwo ibindi bintu akaduga gushikaza ushikira ya balo amaze kumenyera ngene afata agapira no kuguru umengo ni sima kashize ko ukabona rero nuko naho twagiye muri ibyo bikombe biheruka 2019 twagiye turi benshi ariko uri kurebera umenga ucumenga ni nk'ikintu kitigisita cyangwa uti nisanganye byatugiye ubwo natwaragiye urabona ko tutasubiye yo ukaraba rero ugacura abantu politike dushiramwe mu ngene duteze imbere umupira ntayihari kuko twebwe imigwi yacu amahiganwa yacu ni mato ntashika nta mibiri ishika kure nkuko twari twibona ngahe wacu mu Burundi za Vitaro na Inter dushika mu finale uko radiza APR mu Rwanda na Zion Sport kiese gusatandere bafite no rikomeye ariko nabone usanga bakinisha abakinyi bagweza Zambia cyangwa ugasanga abo bakinyi rero abiwacu nibaronka amahigwe iyo gushora gukina muri iyo migwi aho navuze muri Tanzania ari wacu mu Burundi cyangwa mu Rwanda ugasanga amahiganwa yacu nayo ni kwa kundi nyene nta bakinyi babunyoye dushora kuronka dushora kwifashisha muri iyo migwi yacu inserukira bihugu kuko abandi batuma ko abakinyi bose bakiri buraya urabye nka Senegal nta mukinyi numwe akina muri Senegal arimo urabye bihugu byo muri Afrika y'uburaruko bafite bobo abakinyi bamwe bakini buraya n'abandi bakina mu migano y'abakoma ku bintu bashika muri finale bikombe bya Afrika by'imigwi rero twebwe aha muri kano karere cyatumye tudasubira muri icyo gikombe nuko tutazi gutegura neza tuvuye mu gikombe kimwe n'uko tugura tuzosubira mu kindi gihugu nka Tunisia kikigukuriye inshuro 15 kidasiye mu gikombe cya Afrika ariko twebwe ngahi wacu usanga turageyeyo rimwe duca tudutamba tugatamba ntidutegure twivuga ruti mbegejo tuzokenera gusubirayo ugasanga nta politiki hari y'amafederasyon yerekana neza ngene twotegura imigwi kugira ngo izokwamirya muri ibyo bikombe.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga tuko tuvuga ku gikombe cy'ibihugu byo muri Afrika kizotangura ku munsi w'Imana mu gihugu cya Cameroon. Twatumiye Ashen Yongere umumenyesha makuru w'inkino kuri radio televiziyo y'igihugu cy'u Burundi, Efrem Kayiranga umumenyesha makuru w'inkino mu Rwanda, na Mekiad Nkeshimana yoboye abamenyesha makuru b'inkino kuri radio televiziyo y'u Burundi.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Hari umwe mu batwandikiye yitwa Théophile Kantungeko ariko aravuga ngo tubabwire uko amapool ahagaze niho nashaka nze muri group A mugwi A harimo Burkina Faso, Cameroon, Cape Verde na Ethiopia. Kuri wewe Ephrem umugwi ubona gute ni kiye gihugu ubona cyangwa bishobora kuva muri uwo mugwi bivuze amahirwe yo kuva muri uwo mugwi?
Igihugu nka Cameroon birumvikana kiri mu rugo gifite amahirwe menshi yo kuba cyakomeza mu cyiciro gikurikiyeho. Ni igihugu cyemerewe abafana, gishobora no kuzajya igice cyemerewe abafana benshi kuko CAF yemeye ko Cameroon aho izajya ikinira abafana bazajya aho ari 80% by'ubushobozi stade yakira, ibindi bihugu bikaba 60%. Iyo ni boost ikomeye kuba bafite abafana, kuba bari mu rugo, ariko kandi bikaniyongeraho n'abakinnyi bafite batari babi muri rusange rwose muri iyi minsi kuva kuri ba Onana. Hanyuma ugashyiraho n'ubuyobozi kuba Federasiyo ya Cameroon iyobowe n'umuntu nka Samuel Eto'o. Ejo bundi wabaguriye bus gukora ibintu byose, uzi football yose ya Cameroon, birabasunika birababustinga. Hanyuma Burkina Faso, Cape Verde na Ethiopia. Burkina Faso iraza imbere nayo kuba yazamukana na Cameroon kuko nacyo igihugu gifite abatore bakina Burayi abakinnyi kimaze kumenyera kwitabira kandi icyo ari cyo gitandukanye na Ethiopia, wenda twavuga ngo yagize amahirwe itaherukagayo na Cape Verde ubona nayo ye gushobora kuba yahangana na Burkina Faso, ariko ntabwo ari igihugu cyarimo gutera imbere cyane muri iyi myaka, ahubwo cyasaga nk'aho abakinnyi bamwe na bamwe cyakoresheje muri za pane zatambutse barimo bagenda bacika intege, ariko nacyo ntabwo watsenze ngo ariko amahirwe menshi ngenda yaha Cameroon na Burkina Faso.
Urakoze ashe. Muri make ubibona gute wewe muri uwo mugwi?
Imigwi ibiri mbona noho amahirwe gose n'umugwi wa Cameroon na Burkina Faso ugerageje kuraba ukuntu bifashe cyangwa ingene bagerageje gukina inkino zo gukurakuranamo. Nibaza yuko Burkina Faso uravye n'abakinnyi bafise nka ba Bertrand Traore ari abakinnyi bamenyereye amahiganwa nk'aya kandi bashobora kuba bakina neza cyo kimwe n'umugwi wa Cameroon, n'ivyo bakinira muhira. Ariko nibaza yuko uravye na liste bafise Cameroon, nibaza yuko ari umugwi mwiza kandi ufise ntibisigura yuko kubera bakinira muhira ngo niko noya, ariko uravye ukuntu bashoboye guhamagarwa abakinnyi ukaraba ingene bameze, nibaza yuko ari umugwi umeze neza kandi bazaba bakinira muhira. Iyo ni atuyindi bashobora kuba bafise, ariko nibaza yuko Ethiopia nivyo n'umugwi nyene washoboye kuronka tike yo kushika muri Cameroon, ariko nibaza yuko atari umugwi ushobora guhangana gose n'umugwi wa Cameroon na Burkina Faso. Nivyo Cape Verde nabo nyene barafise abakinnyi nabo nyene baba binasono bavukiye hariya za Buraya, nibaza yuko baracari ko bararondera ukundi boshobora gutera imbere bagashika kuri nivo imeze nk'iy'abandi nka za Senegal, za Cameroon, ariko nibaza yuko baracafise umwanya wo kwitegura. Ariko imigwi ibiri amahirwe menshi n'umugwi wa Cameroon cyo kimwe n'umugwi wa Burkina Faso bashobora gushika kure gose.
Umugwi B ugizwe na Guinea, Malawi, Senegal na Zimbabwe. Mekiade uwo mugwi ubona gute?
Nibaza atasanganya ribaye ko Senegal atawuzoyikoreramwo, ariko murazi yuko igikombe kiba hari kiza cya COVID-19. Nibaza ko hatabaye abakinnyi bakomakome ba Senegal batugwa kumugira nka 10, Senegal nawe uzoyikoreramwo muri ino tsinda, nibaza ko ari izoba iya mbere. Umugwi wo wa kabiri ndabona yuko Guine nayo ihagaze neza, kuko irafite abakinnyi batari bake bakina muri za Buraya kandi bamenyereye ico gikombe kuko ntibagisiba. Ndayiha amahirwe yuko yoza inyuma ya Senegal. Hagati ya Zimbabwe na Malawi, ndabona yuko Zimbabwe na Malawi simbona neza, nti Zimbabwe yokoramo Malawi, ariko nibaza yuko Malawi uravye ingene bakinye inkino zo gukurakura namwo irashobora kuza imbere ya Zimbabwe, kuko nabone barerekanye yuko abagabo kuko inkino zimwe zimwe basize ari tutiteze. Nibaza yuko Zimbabwe cyangwa Malawi umwe wo wa gatatu uwundi ukaba wa kane cyangwa baga tandukana, ariko Senegal niyo biya mbere mu notsinda.
Ngo nawe Ephrem mumugwi se harimo amazinga ya Comore, Gabon, Ghana na Maroc, ubibona gute?
Ibyo bihugu ubuze Ghana na Maroc nibyo ndimo mbona bihabwa amahirwe, ariko Ghana ukabona muri iyi minsi hagaze neza mu saro nubwo yabashije kubona itike, ariko nanone ugasanga iri kumwe na Gabon. Gabon nayo imikino yo kwitegura ubona yagiye nabi,
murabizi kugira ngo bagende bari banze kurira indege bava mu mwiherero aho bari muri Aziya kugira ngo bajye muri Cameroon kubera ikibazo cy'uduhimbaza musi ikibazo cya PRGM cya PRIM kugeza n'ubu ngubu guverinoma yabemereye kugeza ku wa mbere ni igihugu gifite nka Pierre Emerick Aubameyang ni igihugu gishobora kuba cyakwihagararaho imbere ya Ghana bitewe n'uburyo Ghana imaze iminsi icumbagira ariko aba bakinnyi barimo bahandire iyo bageze aho irushanwa ribera biba bigoye cyane kuvuga ngo igihugu nka Gabon kigendera kuri Aubameyang n'abandi bakinnyi nka batatu bakinnyi i Burayi cyabasha kubasezerera ariko ahangaho igihugu cya Maroc cyo gifite amahirwe menshi hanyuma agakurikiraho igihugu cya Ghana ndetse yewe na Gabon ibirwa bya Comore byo ntabwo ndimo mbona bihangana n'ibi bihugu muri football byose birashoboka ariko mbere y'umukino hari icyo ubona gihabwa amahirwe ibirwa bya Comore ndabona guhangana n'ibi bihugu kugira ngo kibe cyazamukana na Maroc gikureho Ghana gikureho Gabon bigoye ndi kubona rero igihugu cya Maroc aricyo kifite amahirwe menshi yo kuzamuka Ghana na Gabon ni ibihugu biri ku rwego rumwe ariko Ghana ikabarusha iryo zina ikabarusha abakinnyi nk'abayu
nawe ashe kuri uwo mugwi se wa mazinga ya Comore Gabon Ghana na Maroc nabahe uha amahirwe yo kuva muri uwo mugwi
kwasa yuko ntoja kure y'ivyo FM hagize kuvuga kuko uravye ingene yifashe Maroc umugwi nka Maroc ni basa yuko atanu umuyode ingene biteguye bashobora kuva muri Maroc bateguye ibintu vyabo byose na hotel bakayifata muri Cameroon ati nabashobora guteka indya z'abakinyi nabo dukwe muri Maroc ikintu cyacu cyose urabona yuko ari umugwi uje witeguye neza neza rwose nta kintu na kimwe bashaka gukoresha cyo muri Cameroon bisigura yuko baje biyemeje yuko baje guterura ikino gikombe urabona yuko bahagaze neza cyo kimwe n'umugwi wa Ghana nivyo nabakinyi bamenyereye amahiganwa uraje ba Andre Ayew bajya abana bavukana Andre Ayew na ba Jordan ukaraba abandi bose nibaze yuko umugwi wa Ghana uhagaze neza ikibazo kihari ni Gabon n'umugwi nawo nyene mwiza ugendera kuri kuba umukinyi Pierre Emerick Aubameyang ariko adashobora gukina wenyene twarabonye yuko mu 2019 batashoboye kuronka amahigwe yo gushobora kujya muri Egypte batsindwe n'umubangadiro w'umugwi w'u Burundi nibaza yuko uravye nta bakinyi bashasha boba baraje nibaba ninyene twari tumenyereye ariko ikibabaje nuko nabo nyene ubona yuko burya ibijya kuba byiza biboneka kare ubonye abakinyi ba Gabon batangwe kugumuka batanjira no muri iryo higanwa jerekana yuko hariho akantu gahaze mu nteguro zino nkino za Gabon kuko ntibiteguye neza kuko iyo yaba bari biteguye neza ntibashobora kuja hariya Dubai kuja kwitegura hanyuma abakinyi bashobore kugumuka ngo amaprime ibiki bisigura yuko ari intango mbi y'ino higanwa nibaza yuko ntubaha amahigwe cyo kimwe na Comore nawe n'ubwa mbere bagiye muri ano mahiganwa nibaza yuko atabitangaza binini bazoshobora gukora naho bariko barategura umugwi wabo nibaza yuko azoba ari umwanya wo kuja kuraba ingene bategura kane nibaza yuko Maroc na Ghana ari migwi mpamahigwe yo gushobora kubandanya mu gice kigira kabiri cy'izi nkino za kane
nawe Mekiade Asheri yari karavuga ikibazo cya Gabon abakinyi ariko batera ibibazo hari n'ikibazo cy'uwo mukinyi akomeye Pierre Emerick Aubameyang afise mu mugwi akinira wa Arsenal aho biterateranwa ko ashobora kuba atazosubira kukinamwo bazorondera kumugurisha akagenda mwibaza ibyo navyo ko kuri we bishobora kumutesha kwitegura neza mu mutwe n'ubugira ico no kwita concentration muri uwo mugwi wa Gabon nitwa ko ari umukinyi akomeye yoyobora
birashobora kuba byo mutuma atakaza novuga nti kwikonsentra nuko bayivuze mu migi Faransa kuko wibuke kandi yuko amaze novuga nti hafu kwezi kose adakinira umugwe wa Arsenal nkavuga nti navyo no kwitegura kuwe mbega asise muri ico gikombe amerewe neza afise ingufu kuko ntiyaruka gukina mwihiganwa urazi kumeze we yamukuyemo ibyo birashobora gutuma Gabon itaza imeze neza ariko nka hindukira nkavuga nti Pierre Emerick Aubameyang n'umukinyi umuprofessionnel amazigi hakina nibaza yuko amahiganwa dasa ibyo muri Arsenal nibaza yuko azobisiga muri Arsenal nyene ni yumvira kazoza kiyo kumukinyi umugwi buraya aho bizomugora ariko si niko ndabona Aubameyang ashika kugihu cha Cameroon nje ukina kane agacha atangura kwiyumvira Arsenal ahubwo nibaza yuko azozana ni nguvu zikomeye kugira ngo yereke bajye bo muri Arsenal avuga ati naho mwandetse nkagenda muvuga yuko fise ibyo byo tudahuriza ko byereke inyifato yanje ndi nibaze ko azogenda avuga ati reka ndabereke yuko umupira ukiri wa Aubameyang habwo nazo bishobora kumuha ingufu agakina neza muri umugwi w'inserukira gihugira yeke urya Arteta amumenyereza muri Arsenal ati naho wanyikuye burya ndi umukinyi akomeye uzosubira kunyifuza
nawe FM mu mugwi de ugizwe na Misiri Guinea Bissau Nigeria na Sudan ubona uhagaze gute
ari Misiri igihugu cya Mohamed Salah igihugu gikomeye kitagendera ku izina bakina mu kinyo ugezweho kuva hasi ukajya muri academy ubona no mu makrede n'abakinnyi babiyambaje bakina mu Misiri ubusanga nabo bari ku rwego rwo hejuru hanyuma warumbwiye na Nigeria ni igihugu cyamaze gutandukana n'umutoza cyabonye itike kipeneza abakunzi b'umupira w'amaguru ubona kigenda gisubira inyuma nubwo gifite amazina akomeye mu mukiri w'amaguru ndetse yewe no kumugabane w'Iburayi hanyuma warumbwiye na Sudan na Guinea Bissau muri iri tsinda ibindi byo mbona bishobora kuzaza inyuma ya Nigeria na Misiri nubwo Nigeria irahagaze neza mu matsinda ibi bihugu byo muri Afurika y'Amajyaruguru twatangiriyeho biragoye kuvuga ngo igihugu nka Maroc ngo cyasigara mu itsinda igihugu nka Misiri ngo cyasigara mu itsinda igihugu nka Tunisia mu matsinda ho ibi bihugu byo muri Afurika y'Amajyaruguru bigende kuri filozofi yabyo uburyo byitegura rwose bifite amahirwe hafi 90 usibye rwangenda iyo umupira w'amaguru yo kuva mu matsinda ariko ibi ngibi byo muri Afurika y'Uburengerazuba ubona bifite utubazo twa prime utubazo two kugenda bakifumbagira ku buryo bitagutsungura ubonye igihugu nka Nigeria gisigaye twarabibonye uburyo mu mukino y'amatsinda cyatsindwaga n'igihugu nka Centrafrica kidafite n'abatoza nabyo bishobora kuba byagutsungura ariko amahirwe menshi ni Misiri ndetse na Nigeria Sudani na Guinea Bissau bikaba byavuye
ashewe mu gwi de ugizwe na Misiri Guinea Bissau Nigeria na Sudani wewe kubgawe ubona gute
ari umugwi nawe nyene nibaza yuko uzobugoye ariko ntuzobugoye gose kuko urabye Sudani yubu na Guinea Bissau simigwi iteye ubwoba gose nibyo nibaza yuko kubwira baronke kalifikasiyo usanga bagiye kuronka kalifikasiyo kubera ari imigwi 24 nabujya yaba ari nka kera ari imigwi 16 byari kuba bigoye ku migwi nk'iya Guinea Bissau na za Sudan za Comore byari kuba bigoye ariko nibaza yuko bamaze gushikayo n'ibihugu 24 ariko urabye ukuntu Nigeria yiteguye umugwi wa Misiri na ba Mohamed Salah nibaza yuko bizoba bigoye gutse kugira Sudan na Guinea Bissau bashobore kujya imbere y'umugwi kuko ni imigwi imenyereye no mahiganwa biragoye kugira ubaje imbere uri nk'umugwi wa Guinea Bissau cyangwa Sudan
umugwi ugizwe na Algeria Cote d'Ivoire Guinea Equatorial na Sierra Leone Amerika ya domugwe ubona uha amahigwe bande ubona uhagaze gute
nibaza ko muri uwo mugwi uri kuraba Algeria ni igikombe cya Afrika kandi n'uwiri mu bihabwa amahirwe yuko ishobora gutwara ico gikombe Algeria ni baza yuko niko nabe ndabivuga ni atangora n'izindi zibaye z'ico kiza cya corona kuko usanga abakinyi bose bagwaye ariko ntabwo ndabipfurije nibaza ko Algeria atamuntu azoza ayihangara muri ino tsinda muri ino group Algeria ntangora ni baza ko yo biya mbere na Cote d'Ivoire kubiya kabiri baza yuko atakibazo bogira kinini gusa nk'uwo wa gatatu niwe mbona hagati ya Sierra Leone na Guinea Equatorial ku rupapuro ndabona ko ino migubenga iri ku rugero rumwe Guinea Equatorial hamwe na Sierra Leone gusa uri kuraba Sierra Leone heruka kera gukina cyo gikombe Guinea Equatorial irasanzwe imenyereye kuziraza rimwe na rimwe ariko muri iyi migwi ya Algeria hamwe na Cote d'Ivoire ndabona yuko umuzo wa mbere w'uruka wa kabiri kuko Cote d'Ivoire turaza bakinyifise na Algeria nayo turazi yuko muri kino gihe ariwo mugwi uhabwa amahirwe menshi ntangorane mbona kuri Algeria hamwe na Cote d'Ivoire ikibazo gusa ni hagati ya Sierra Leone hamwe na Guinea Equatorial yare ninde muntu nicyo gihe kugizoza kiza kuba icyagatatu muri no group
hanyuma umugwi wa nyuma F ugizwe na Gambia, Mali, Mauritania na Tunisia FM ubona gute
ndabona uyu mukino wa mbere uzaba kuwa gatatu uzahuza Tunisia na Mali niyo makipe mbona azazamukana kurusha Mauritania ndetse na Gambia ndetse by'umupira w'amaguru nk'uko kugenda mbifatira ariko Tunisia ni igihugu kirimo cyongera kugaruka hagiye habamo ibibazo bitandukanye ariko urabona kirimo kiragenda kigaruka mu mupira hanyuma Mali nacyo ni igihugu kirimo cyongera kugaruka mu mupira w'amaguru barakibonye mu mikino y'amajondora gifite abakinnyi beza nk'aba Musa Genepo kandi bakiri batoya bakina mu maekipe makuru rwose hanyuma Gambia nubwo ari igihugu gito cy'ubuso buto gifite abakinnyi bake bake bakina i Burayi ariko sindi mbona gihangana na Mali gihangana na Tunisia icyo kimwe yewe na Mauritania ndimo ndakubona urwego rumwe Mauritania na Gambia hanyuma nkabona Tunisia na Mali arizo zizamuka ziyoboye iri tsinda ntabwo navuga ngo ni izazamuka ari iya mbere kuko bari kumunzanumwe ni ibihugu birimo byiyubaka byasubiye inyuma biragenda bizana abakinnyi babo barategura igihugu cya Mali kibohereza i Burayi mu Bufaransa mu gihugu cy'Ubwongereza urabona ko barimo barakina kandi bamaze guhuza kandi bakinnye imikino myinshi kandi n'abakinnyi bato bazi icyo bashaka muri iyi minsi
hanyuma wewe ashe ubona gute uyu mugwi F wa Gambia Mali Mauritania na Tunisia
bino tsinda nibaza yuko atankeka umugwi wa Tunisia canke Mali umwe uzo wa mbere wundi ukaba wa kabiri aho ntaco no hapa nonge yako kunini urazi abakinyi ba Mali urazi canke cyane cyane ukuntu Mali yagerageje gukina competition ya za eliminatoire ngende bazikinye nibaza yuko ari umugwi umeze neza urabye n'abakinyi nkaba Yves Bissouma wakina muri Watford hariya ubona yuko ari abakinyi muri Brighton ada abakinyi bakomeye ba Musa Genepo nivyo barakomeye ba Mari Traore n'abakinyi ubona yuko bakomeye gose ntacyo ntangaza nuko ushobora kubona umugwi wa Mali
turamutaye ku murongo
uravye abakinyi bafise nibaza yuko ari umugwi umeze neza gose
hama nawe mekiado wa mugwi ubona gute wa F
nibaza yuko no mugwi wa F cyangwa F nibaza yuko ko bagivuga bagenzi banje Tunisia na Mali nibo bazoza bahangana barondera ubu wa mbere muri notsinda kuko naho umupira udakinirwa ku mazina gusa urakinirwa no mu kibuga turikuraraba via turakizi yuko yo hageze umupira igikombe nk'ikinye ko usanga babambawe ariko Mali ndiko ndaraba muri kino gihe nubuga ni ku rupapuro irafite abakino uvuga ntibahagaze neza kurusha igihugu cya Tunisia ariko ubu n'uburemere nabwo bw'abakinyi usanga bahariya muri Afrika y'uburaro kuko twaje tubivuga muri Maghreb y'ubu by'Abarabu usanga bafise akantu kitwa determination cyangwa kuba bavuga bati turakina gusa ku munota wa nyuma nta kibazo ariko kuba imigwi izoba iya mbere umwe ukaba mbere undi ukaba wa kabiri gusa hagati ya Mauritania hamwe na Gambia novuga ni Mauritania yashobora kuza imeze neza kurusha igihugu cya Gambia kuko Gambia bagize ikibazo kuko ari abakinnyi babo kiza cya coronavirus ama basaba ishyiramo ryamo ry'umupira w'amaguru muri Afurika ngo basubirire ariko ishyiramo ry'umupira w'amaguru ryo muri Afurika rirabyanga ko amateko ntabirekurira urumva ko usanga bagiye bari destabilize ngo ndakwivuga mu Gifaransa batari umutima uri hamwe ndabona yuko Mauritania isho kubi ya gatatu Gambia nibyo ikaba ya kane ariko mu bisanzwe iri tsinda rizoyoborwa na Tunisia hamwe na Mali
Efrem kuba iki gikombe kibaye kwezo mpamvu cigijweyo za COVID-19 kibaye muri uyu umwaka w'2022 ari umwaka uzobamwo igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru muri Qatar wibaza ko iri higanwa ari igipimo cyiza cyo gutegura abakinnyi mu bihugu bizose rukira Afrika mu gikombe cy'isi yose
iyi kandi igikombe cy'isi gihe kizabera hari ibihugu bikiri mu rugendo rwo gushaka icyo kujya mu gikombe cy'isi byageze mu icumi ategereje kuzongera gukina hari ibyamaze kubona itike ya kane kuko nk'iyi kongo twavugaga yo isigaje umukino wa playoffs ariko ntabwo izitabira kane ntabwo navuga ngo ni imyiteguro kuko turi mu kwa mbere cyo muri Qatar kizaba mu mpera z'umwaka amashampiyona nibwo fazare zikira angira ntabwo navuga ngo ni imyiteguro y'igikombe cy'isi ariko abafite imikino ya playoff y'amakipe 10
azitabira na kandi ni imyiteguro myiza ngira ngo ni nayo mpamvu ubona ko nka Congo itazajya yo irimo ikinini imikino ya gishuti iri muri camp ndetse yewe n'abazakina cyane ntabwo nabo bari babona itike yo kujya mu gikombe cy'isi ariko abari muri kandi bazanakina n'imikino ya playoff y'igikombe cy'isi muri ari icumi yasigaye azatoranywamo ni imyiteguro myiza kuri bo ni imyiteguro myiza ya playoff ariko ku gikombe cy'isi byo bagezeyo bizaba ari indi etape.
Ashe ku cyiyumviro cy'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA tukugirisha igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kira myaka ibiri aho kuba imyaka ine niki cyiyumviro gishigikiwe n'amashyirahamwe amwamwe y'umupira w'amaguru mu turere tugize isi ariko muri rusangi benshi n'amashyirahamwe y'umupira w'amaguru nko mu Iburayi mu mashampiyona ntibashigikiye icyo cyiyumviro ubona hamwe coshigwa mu bikorwa cogira ingaruka iyihe ku bijyanye na Afrika nk'iri higanwa rya kane
wabijigize nkuko FIFA yigafata ati rukino Coupe du Monde imyaka ibiri nibaza yuko hariho akanovera izotakaza twa tumenyereye bimaze nk'imyaka ine kuko nko muri kane bimaze imyaka ibiri imigano ya Afrika ya kane ari imyaka ibiri birapfuma kuko ubwo uri kurategura sicyo kimwe na Coupe du Monde uja kuyitegura mu myaka ibiri cyo gora akanovera si ntikaba kamwe kuko ubwiye gutegura urukino mu myaka ibiri sicyo kimwe nibaza yuko boraba neza icyo bari kubararondera nimba atari uko boba bihutira kuronka ayo masoko ya Coupe du Monde ariko nibaza akanovera kategezwa kuguma kuri rya myaka ine muri Afrika ikaba imyaka ibiri kugira bashobore kwitegura neza barabimigwi yabo ingene imeze bavuga ati reka tukine kane hanyuma dutegure inyuma y'imyaka ibiri dutegure Coupe du Monde ni nacyo gitumubona nk'ubu ariko barakina kane ubu hanyuma mu kwa gatatu bakaca bakina izindi eliminatoire za Coupe du Monde birabafasha ni kane usanga igiye kubafasha kubandanya bitegura nibaza yuko FIFA ishobora kuraba uko yobikora Coupe du Monde ikayigumiza ku myaka ine niho yobandanya igira kanovera ka Coupe du Monde.
Mekiade niko bibona
sanu wibona uko gusa nuko igikombe kibaye ku imyaka ibiri iheze nibaza yuko ari bigu byinshi byo muri Afrika byaba bigashyikirwa kuko twebwe ngaho iwacu usanga umukinnyi atamara umwanya munini akinira umugwi wese rukiragiye ugusanga habaye iki n'iki n'iki na cyane cyane rikomvuga kuri kano karere kacu tuyimo ka Afrika y'ubuseruko cyangwa hagati nibaza yuko bisa nuko umwanya umwe byoba ari byiza kuko tweba tugashyikirwa natwe ajya mu gikombe cy'isi yose unaniwe uno mwaka akavuga uti mu myaka ibiri si kera nzoba nasubiye kwitegura neza ariko usanga imyaka ine turindiriye ugasanga hari abakinnyi bamwe bamusanga bamaze gusaza gusanga imigwi hano iwacu usanga abakinnyi bamwe bamwe bahindura imyaka bakabisha ugasanga yamaze kurenza imyaka ku rundi ruhande naho icyo gikombe kigiye ku myaka ibiri uca usanga hari akanovera kamwe gatakara kuko usanga benshi bamaze ukimenyera ikintu cyama kiro kiraba burya kugira ikintu gikundwe cyane rwose ni mpaka kize haheze igihe bagikumbuye nibaza yuko ari ugikumbura byo babyatakaye kubafana ntiwabaga igihe ukunda kuvuga ngaho bagiye igihe hamiye cyane rwose kuko bamwe ariko barakunda ko imyaka ibiri iheze naye handi hoho madafata byo twara ku bihugu nk'ibi by'iwacu ko kiza kiraho ku imyaka ibiri iheze kuko byoronka amahirwe gushikayo ariko kanopera ko kutakara ku bantu bakiri aba kuko usanga basigaye batagikunda nk'uko bayikunda uko imyaka ine iziranza.
Efrem ni kubibona icyo cyimbi ukibona gute cha FIFA
nyuranya nacyo ijana ku ijana kuko wenda FIFA yo ni ubucuruzi urabibona irimo irashyira imbaraga no mu gikombe cy'isi cy'abarabu ariko igikombe cy'isi buri myaka ibiri kiraza kugabanyiriza kanovera kiraza gutesha agaciro kandi ya Afrika kuko kandi n'ubungubu kugira ngo ibe bigende irushanwa kubera ko niyo isa nkaho irimo amafaranga make igikombe cy'isi kugikina harimo na kandi muri uwo mwaka rimwe na rimwe ubona kandi irimo ita agaciro kandi biba bisa nkaho ari ukugenda bayiseseka bayishakira amatariki bagahunga Copa America bagahunga Euro bagahunga UEFA rero icyo gikombe cy'isi cya buri myaka ibiri kiraza kwegerana na Euro kiregerana na UEFA Nations League nayo bisa nkaho irangira bahita batangira andi majonjora amarushanwa araba menshi FIFA yo iracuruza ariko uburyo bw'umupira buratakara kuko
igikombe cy'isi barahora bakibona rimwe na rimwe rigabanye akanovera n'ubucuruzi amafaranga yo FIFA yabona mu gutegura ayo marushanwa menshi n'umupira ukarushaho gucuruzwa n'abakinnyi bakaba ba exportat ariko uwo mukinnyi we wakinnye UEFA Nations wakinnye rero wakinnye igikombe cy'isi buri myaka ibiri wakinnye shampiyona y'iwabo mu Bwongereza turababona abakina shampiyona bakina FA bakina League Cup uwo mukinnyi we azaguha ubuhe buryohe mu gikombe cy'isi azaruhuka ryari.
Murakoze cyane. Hari mu kiganiro muri Sangata ariko turavuga ku gikombe cy'ibihugu byo muri Afrika kizotangura ku munsi w'Imana mu gihugu cya Cameroon. Twari twatumiye Asheni Yongere umumenyesha makuru w'inkino kuri radio televiziyo y'igihugu cy'u Burundi, Ephrem Kayiranga umumenyesha makuru w'inkino mu Rwanda na Melchiade Nkeshimana ayoboye abamenyesha makuru b'inkino kuri radio televiziyo y'u Burundi. Ndabashimiye cyane batumire, murakoze. Ndabifurize kandi umwaka mwiza mwese.
Na wewe.
Akoze, murakoze.